Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kirwanda. Muriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki 18 kwezi kw'icumi mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Unaho ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga kuba urundi ugiye mu bibazo vya politike mu mwaka 2015 ubutunzi bw'igihugu bwagiye burasubira inyuma. Ivyo vyaragize ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu cyane cyane abakiswe n'amagara, aho usanga uburyo bwo kwivuza bugabanuka ikana uburyo bukoreshwa n'abaganga amavuriro hamwe n'ibitaro bukaba bwaragabanutse. Ivyo byose ni ibintu bigira ingaruka ku magara y'abanyagihugu. Ariko naho mu Burundi hadutse uruhagarara, hari abarundi bagiye hamwe bafata umugambi wo kuraba ukuntu amavuriro hamwe n'ibitaro byogwira mu Burundi. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga turagaruka kutwigoro tubandanya gukorwa n'abarundi mu ntumbero yo kwitaho amagara y'abanyagihugu. Turagaruka hanini ku ruhara rwabo baganga bahisemwo gutanguza amavuriro hamwe n'ibitaro by'abikorera utwabo kugira bagarukire amagara n'ubuzima bw'abarundi, cyane cyane mu kigihe gitigiri cy'abarundi bakeneye kwitabwaho n'abaganga gisa n'iciyongeye. Twatumiye rero umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abigenga Kira, byatanguye ibikorwa byaryo mu myaka ibiri irangiye bikorera i Bujumbura mu Burundi. Turarabira hamwe na Dr. Christophe Sahabo ibintu ibyo bitaro bimaze kurangura mu migambi byari byishinze, intambamyi bishobora kuba byaragize imigambi yavyo mu myaka cumi iri imbere, hamwe n'indwara zigwiriye abaganga bo muri ivyo bitaro bariko baritaho. Mwiriwe neza Dr. Christophe Sahabo.
Mwiriwe.
Murakomeye neza?
Ego ndakomeza cyane namwe.
Turaho kazi mu kiganiro muri sanga, turabashimiye kandi kuba mwaronse kanya kugira ngo tuganire.
Ndabashimiye nanje.
Ego me tutarinze gutesha kanya abatwumviriza rero Dr. Sahabo, mutubwire amajambo make ibitarukira ku muntu atazi ivyo bitaro mwo mubwire iki?
Ibyo navuga ni bitarukira ni bitaro biri ngahe Bujumbura, biri hafi ya centre ville niko noivuga. Ibyo rero ni bitaro byubatse ku 10,000 m² bibisa ma nivo atatu, bikaba rero bishobora kwakira abagwayi bashobora gushika ku 130. Bikaba birimo ama service menshi, yoma service ya médecine interne na ma sous service yayo, ama service ya chirurgie itandukanye, hari umutima, hari ubwonko, hariyo igiti cyo mu mugongo, hari chirurgie yo munda. Ibyo byose ni biri muri chirurgie. Hariho na ma service ya pédiatrie, gynécologie, soins intensifs, urgence eka n'ibindi.
Ibyo byose bifite abaganga banonosoye ubuhinga?
Ego ni bitaro bifise nk'abaganga bashika 28 bakora muri Kira, bose bize mu mahanga, bose n'aba specialist. Ikaba bifise n'aba generalist bashika 6 n'abandi rero bitwa bafasha bacu rero ba infirmier abayitsonya n'abandi.
Mukutije amaso inyuma mukaraba mu itangura ivyo bitaro gushika ubuheze imyaka irenga ibiri, murashaka kuvuga ko ibintu mwishinze kurangura mwabiranguye?
Ego hanini ya kuko twe twuguruye haze imyaka 2 mu kwezi kwa 5 2015, ni gihe igihugu cyari mu ngorane gikomeye. Murabizi byabaye muri icyo gihe cya mid-2015. Icyo gihe rero umva niho twe twugurura ku bagwayi mu ntango kujya ku bitaro bitanguye, babanza kubimenyera bakamenya ko ari ama serivisi yose mwavuze, cyane cyane bakamenya ko ari bitaro bitanazimba cyane, kuko nk'uko mwayivuze mu ntangamarara nuko ubutunzi bwagiye bugabanuka buke buke. Rero natwe tukaba twaragize umugambi w'ibitaro kugira ngo bishikire abanyagihugu benshi. Rero ibyo twari twiyemeje twarabishikiriye, tuko turabishikira mbere kuko ntibihagarika tubandanya tugira iyindi migambi yo kugura amaserivisi. Icyo gihe dutanguye twari ku maserivisi ashika kuri 10 y'amaspecialite, ubunye tugeze ku maserivisi agera kuri 16, n'utuma tugura n'izindi nko ku mwaka uza tuzokugura serivisi ya kanserologi, ibi bita ama kanseri, ibibyimba by'umubiri, kugira ngo dushobore naho nyene kubuza abo bagenda kwirukira ubuhinga handi tubivurire ngaha nyene urumva ko tuzadu natwe dushoboye gufasha abanyagihugu ntibasubire kuja gukabarondera ubuhinga buhanise
mwihweje kuva mutanguriye murabona ko igitigiri c'abarundi baje kwivuza hanze cagabanutse kuko bashobora kwivuza aho mu bitaro byanyukira
Mwenendusi haro vinsi mungabo harabo dukorana bahora barungika abagwayi batari bake hanze ubunya abo nyene twarasinya ama convention baramaze kutubwira yuko turiko turagabanura nkuko mubizi ntitugabanura abo kuri nabo kuri ngo icyo gitigiri kibe ubusa oya turagabanura peut-être tugeze kuri nka 5% tugabanura abo giye hanze mu mwaka uza tugabanure nka zindi 20-30% tugende turaduza natwege ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo tuze tugire igihe tuvuga tuti nuwoja muri Kenya ntacyo yoba Kenya ntacyo yoba isumbije u Burundi kujerekeye ubuvuzi
twavuze mu ntango ko ubukene bwinjiranye abarundi hoba hari nk'abanyagihugu basanzwe badashobora kuronka uburyo bwo gushikira ibitaro byanyu cyangwa badashobora kuronka amafaranga barya ibitaro byanyu kubera ubukene bafise abo mu bavura gute
wi mu bisanzwe hajya nuko twa nuko dufise leta nyine rimwe n'imi definisha gose ni ni wasi umurazi komeje mu byo bihugu biteye imbere ibyo kuvura bizimbye ngaha rero icyo turiko turabona natwe gabanyagihugu n'abandi banyagihugu barabona yuko ubudafise assurance maladie cyanke mutuelle de la fonction publique bigoye kwivuza umuntu aronde akonta ku mufuko wiwe rero naho muri Afrika tugifite solidarité familiale turiko turabona yuko uko iminsi igenda ko ubuhinga bugenda buratera imbere cyane ari za scanner ari za IRM ibyo birazimvye rero kubadashobora kubadafise uburyo bwinshi turabasaba yuko bashobora kuba ari afibye bashobora kuba bafise assurance maladie ishobora kubafasha gufata mugabo nk'uko twamwe tubivuga twege ibiguzi byacu ibiciro n'ibito cyane kugira ngo kugira umunyagihugu no maximum y'abanyagihugu bashobore gushikira ibyo bitaro badakomereshe ku mufuko
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ya Amerika turi kumwe na Thomas miriwe neza Thomas muratwumva
namahoro
ego mwitwa nde izina ry'ikirundi Thomas
ni Thomas
Toma
ni
ego me namahoro murafite ikibazo murafite ikimubiro turi kumwe na Dr. Christophe Sahabo akaba ari umuyobozi mukuru w'ibitarukira turiko tuvuga cyane ku twigoro twabaganga eka n'abarundi ba mu ntumbero yo gufasha kuvura abarundi muri iki gihe hari yashobora kuba hari ingorane nyinshi zo kwivuza murafite ikibazo murafite ikimubiro
ego jahani nagomba mbaze ku kijyanye n'ibyo kwivuza
yego
uri kuraraba nk'abantu bari mu buhungiro bari mu gihugu urahura bafite ikibazo mu bintu bijyanye no kwivuza halo
duga ku ijambo turakumva
rero ndavuga ni ahanini uhura amareta ariyo ababize mu ruhara kuko akitaho abanyagihugu bato ugahura nifashanje uyige biza umenga ni inyungu z'abatware bo hejuru aho kuba inyungu za bene gihugu bato bato rero navuga ni nk'amareta arakwiye gufata iya mbere mu kwitwararika abanyagihugu bato bato ku buryo atamunyagihugu muto muto asindikazwa n'indwara cyanke ngo apfe mu bijyanye no kubura iki kandi hariho ibihugu byahora bifasha igihugu kandi nkavuga ni n'abakuru b'ibihugu ba kino gihe barakwiye kuza baratahura gufashanya n'ibindi bihugu kugira ibibazo byane bikwega induru uhuru ngo kubera yamuhebuye kuri iki baca b'umwansi ahubwo ajya ngo ugukebuye kenshi abakwigishije kwambara yo nibaza ko bari bakwiye kuraba atakuza bararaba ngo naka kuko yavuze ntibisa n'iby'abangwanya ngo ni umwasi wanjye bacumubwira umwasi kandi yari afite iby'amari igihugu ibyo bigaca bituma bwa buzima bw'abanyagihugu bato budindira kandi byavuye kuri politike yo kudahanurwa Nini maso chikiwa tuto wanyo tariko mwafeti.
Mura koze Thomas, kiwazo ni kiwazo gihambayi, aliko mugangani wazakuwe chukiwazo tabi otishula. Mungabo kumuwaji chukiwazo na shaka mbone ho akanya kumuwaza mutigihe halatangajwe, ejo halatangajwe nyingo ivuga ko amafaranga y'imfashanyo yaratangwa ni shirahamwe Global Funds azohora cha muri PNUD atazoca muri leta. Dr. Izo bishobora kugira ingaruka mbi, ingaruka ku kuntu muronka abagwayi bahora bafashwa hisunzwe nka mituweli cyangwa ibindi bintu.
Oya ndibaza ijo jerekeye byo ku byo ku byo kujera amafond aza gufasha ku byerekeye ku ara ivyo twebwe ni ndasubiza tubivuga ko kuko ivyo ni vyerekeye abajera aya ma service ya gestion de fonds.
Nta ningaruka bigira ku kuntu musanzwe muronka abagwayi, nta ningaruka bigira ku kuntu musanzwe mura abagwayi.
Oya ntangaruka ntangaruka twebwe bitubwira ku ivyo
turafise ubundi bunywa nyu radio tafsa unde bunywa nyu radio ijwi ya Amerika. Leo Calgo mwiriwe neza.
Niriwe ndaramukije n'umutumire, ndaramukije namwebwe bamenyesha makuru bo ngaho ku ijwi rya Amerika. Muranyumva neza?
Turakumva neza mwiriwe neza. Leo Calgo irindi witwa nde?
Je nitwa Leo Calgo, niyo ubu tuvugana ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro.
Yego murafite ikibazo, murafite cyumviro?
Ego cyane cyane nasakashimire uwo muganga Dr. Sahabu ku kicyumviro cyabo basize imbere kugira ngo barabe yuko abarundi bazingamitswe n'izinturereka zagiye zihitana uburundi kuva muri 2015 ni mu byamagara y'abantu bikaba byarafitseyo. Ariko rero ndafite amakenga makeyi nashaka ase nk'usigurira gatoyi, ndumva yuko ari nk'abaganga baba baragiye hamwe kugira ngo barabe yuko boza barafasha abanyagihugu badafise ngira ngo canke batoshobora kuza baragenda hanze kwivuza ku ngwara zimwe zimwe. Ariko nkavuga nti aha ibintu byo byaje nko gukamira mu cyogeje leta kubona yuko hamwe naho yogira kigoro kugira ngo irabe yuko izintu reka zive mu nzira, ahubwo ikivuga ati ni mugombe mureke na kare abaganga bo ngahi wacu bariko barabikora, igatumuga usanga na kigoro kariko karakogwa karatumyega kabaga kanigwa mu meshi. Niyumvira yuko menga cyo bari nk'iciyumvira cyangwa akabazo kagombye gusa nka ka politika, ariko yo mpako umuco gatoyi. Hanyuma na Rwanda mubaze turavye tumva kare abaganga twiyumvira yuko mbere bafisemwo n'ubuhinga mu byo byo kuvura, mbega barabona ko atatoba bagombye gushyira imbere cyo no kwita nka konkurensi cyangwa nk'ihiganwa ataya mahera yahora ajya hanze. Abarundi bahora batwara amahera yo hanze, ariko natwe turi abaganga tubikora ukatusanga nta buhinga bari babifisemo, nta n'ibyuma bikwiye bari babifisemo. Niyumvira yuko mbaye ndashima ku ntererano cyangwa ku nyishoza kumpa saba. Murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika.
Murakoze Leo Karagoreka. Tusabe Dr. Christophe Sahabu agerageze kwishyura ibibazo byawe, nabonye ngo biragoye gatoya. Duga ku ijambo Dr.
Ego murakoze cyane. Urumva hari ibyo avuze igihe kibazo cyo cya nyuma avuga ati abo bahora baza kwivuza hanze bahora baronka imfashanyo nk'umbure ya leta, ati none abo ntibaje kugira ngo barabe ukuntu iyo mfashanyo ari boyikoresha ku bintu badashoboye. Oya, icyo yomenya yuko abaganga bose turi kumwe n'abaganga babaye forme bose hanze en Europe bafite amanota akwiye, hanyuma bafite aussi experience mbere benshi bari nigisha no muri za kaminuza muri kano karere. Donc nawo kwemera ikintu adashoboye, umuntu ari umuspecialiste amaze kuvurira hanze kenshi nta nkeka yuko ibyo yemeye gukora bikora. Ibyerekeye nabyo ivyuma turabifise bikwiye, n'ibindi mbere biguma biza kugira ngo ubwo buhinga tubandanye tubunonosora, tubandanye dutera imbere mu byerekeye ivyo kuvura abantu. Rero nta ntuzi nta igana rimwe ririmo mbere iyo leta ntifata n'ubwo buryo ikibuha kira hospital. Oya, n'abantu bavuga bati kira hospital yo tuvura, reka tugende kuyitura, hanyuma natwe tukavuga tuti turashobora kubavura kandi mudatanze uburyo bwinshi atamadevize y'igihugu mukoresheje.
Kandi y'amavuriro abonetse ari menshi n'ikiguzi kiba gitoye cyane.
Ego, nukuri iyo ni naho Kera Hospital ari initiative privée hari cyo ashoboye usigu kugerageza nuko hari abaganga bo hanze bavuga bati dutashe burundu n'itworoha n'ivyo dukoresha mugabo ubunye bashobora kuvuga bati ko kiribonetse reka tumere nk'abasubiri wacu dushobore kuvura mu ivuriro rifite ibikoresho bikwiye kuko kare bavuga bati mu mavuriro ya leta hari ibyo tutahasanga ni nk'ibyo rero no kwishurangira ngo birafasha mu gutanga inyishu kuri icyo kibazo cya kabiri cy'uwo munywanyi wa radio ya Amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent muri we neza
muri we
muri hega Innocent
Petringa mukitara cha kujumbura.
Emu itwande zinaji kirundi.
Itwande wimana inos.
Wimana muduge kujambo kibazo cy'umviro.
Ni kibazo n'icyumviro. Keshi yotubwira aho ico bitaro biherereye kira. Kubera nka twebwe abanye guhugu bato bato ni dufise amikoro. Kubera twe hariho ubwira ingorane yo kutunika ubukuguru. Bakashobora rangira kurikira kubera twumva ngo baravura ngo neza kubera tutaba tutaze aho hantu kurikira abanye tuko bakasha bacura girika twasaba rero ko yo hatwari ko yo tubwira aho iryo turi oriherere akatubwira kuko abantu bakaza barahaza kuko nimba bafise ikintu ikwiye n'imiti ikwiye kubera benshi ntibishoboye akaza barahaza kubera benshi barahumva igihe bahazi abafite ingorane y'amaguru cyane sinzi kuko boba bagorora nk'amaguru cyane
murafite ikindi kibubiro cyangwa ikindi kibazo
ni kibazo kubera nka twebwe ntitwaze ngaho kurikira
yego mereka
hariho n'ufite ingorane yo kuguru kubera bamurangiye kurikira ntazi nabo aherereye iyo tugera ahantu aherereye umuntu akaza kuyitura bakamutunganiriza nk'icyo kibazo cyo kugura
Dr Sahabo mushyira ntahe Nduwimana ifuza ko yomenya aho ibitaro byanyu biherereye hari ibinyamakuru byo mu Burundi mushaka kwandikamo na adresse yanyu mu majambo make mubwira aho biherereye ariko nibaza ko vyiza ari uko yo sema nk'ahantu muba mwandika ku rubuga mwandika ko duga ku ijambo Dr
ego kira iri muri iruhande ya centre-ville urenganye uvuye mu gisagara pomuha kwibarabara gitwa rya Rumonge iyo barabanyira ngo bose barabizi iyo barabara imanuka rica mu kanyosha rija mu Rumonge dayo rifite bagita rya Rumonge rero iyo barabara rero urenganye iyo pomuha ugira nka nk'imetero amajana atatu ugacumanuka gatoya akabara kitwa nzero rero kuno kuri barabara rya Rumonge hariho pankarte hariho kimenyesha cyerekana yuko kira ari kumanuka imetero ijana ukabwishikiriye mbere n'inyubako mbere ifite amayetaje abiri na sous-sol iraboneka ni mbere ya ambasade ya Egypt ikindi nagira nongere ko nuko ubunye kugira ngo n'abanyagihugu notama abashobora kuba bafite mituelle baratwemeye ko dushobora kwandika imiti kuri mituelle nabo bafonctionnaire ba leta bavuga bati imiti yo tuzimba tuyiguze ijana ku ijana mituelle twarashoboye gukorana nabo baratwemerera bati murashobora kwandika ku ofisi ya mituelle murashobora kumwandika imiti kuri bons a mituelle ibyo nabyo byose biratuma bikanda wa mufuko w'umunyagihugu avuga ati iyo miti habinzimba nije niyo nyinshi nushobora gutanga
muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Chris muri we neza
muri we
muri hega Chris
ndengaha mu gisagara cya Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
nininahazwe
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ubwa mbere ibi bitarukira mvuge ko bizwi mu bwabo sinzi byarwo uwo babikuze bamutubwiye tugiye nabiturize muri kira yivuge ngo ni iby'abakire none bade kutari ibyo ikintu cya mbere nagire ubwa mbere nagire nifurize dutere gutera intambwe babandanye bajya imbere kurya abarundi bavuga bapfura hanze bizeyo usanga bakorayo babadoseri babazane bakorera igihugu cyabo cyabibaruzi hanyuma ku kindi kintu yavuze turahora bajya kwivuriza muri Kenya ahubwo bibatera intambwe n'abakenya nabo batutse bajya kwivuriza i Burundi hanyuma akantu agenda mu bazeti ko tuzi taraba abantu bura ku buntu ntabo masezerano yo cyane na leta baka babitura bajya abana abakiri bato n'ababyeyi bibaruka
emacho
allo
murakoze Chris ni nahazwe reka tumwo ishuri ico kibazo hanyuma kurikira naho nyine aragirageza ababwire neza ico kirabivuga kira no kuvuga kiri ngwara hariho amajambo mu Burundi ashaka kuvuga ati kira n'umuntu akize atunze reka docteur abyishuriye wenyine hanyuma acaduga no kuri ico kibazo mubaje duga ku ijambo docteur
ye murakoze cyane kuri kira no kuri ni gukira ingwara so kuba ngo nabakize nabakire oya ni kira hospital no kuvuga ingwara ibitaro bikeneye gukira gukiza abantu ingwara donc na byo ukeneye na byo butunze birimo ni kira bivuye kuri mu gukira ngo gukira ingwara icyo nico kiri no kuvuga icyo kabiri no kuvuga nuko nshimiye uyavuze ati ni mutere imbere mugerageze muza n'ubundi buhinga kugira ngo ambere nabo bakenya bari basanzwe bivuza muri Kenya abazi Burundi kugira ngo duhindure habe natwe batwirukira nivyo nk'ubu ndavye nk'abatwirukira baba mu bindi bihugu byo hanze nk'ubu unye nk'aba muri Estu di Congo benshi bahora bagenda muri Kigali canke Nairobi ubu turafise benshi baza muri Kira murumva birafise n'akamaro no mu banyagihugu b'ibindi bihugu dusangiye imbibe ibyo nibyo no kwishura kuri rekere ibiciro bya Kira ifise ibiciro nk'ivyahandi mugaba nk'ivyahandi higenga kuko ahigenga na leta sico kimwe mugabo ibiciro nibiri hejuru nicyo gituma atamunyagihugu yotinya ati ngiye kuzimbwa gusumba
muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire muriwe neza Desire Matumba
ego ndabumva mwiriwe
mwiriwe muri hehe Desire
Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
Kwizera
Kwizera duga kwijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe na Dr Christophe Sahab
ego ikiro tunagira mbaze mu kosano afa numune amaze kwitesha nagira amaze ko bakorana na mitere bera fonzi publique ariko n'ubwo ziko bakorana ikinagira mbaze ho bari ho farmasi yabo nyene ko umva kwandikira ko imiti baba baguha imiti kuri iyo miti bera ya fonzi publique ama nkabaza neza yuko bavura ingwara zarizo zose cyangwa nkabaza n'andi ma transfer baba bakorana ya ariyo
murakoze Desire Dr Sahabu mafite farmasi mu kwana na masiyansa ya
ego tafite farmasi ifise imiti myinshi ishoboka dukoresha nka muri kino gihugu muri mu kuvuriza ngwara turako turavuga dukunda kuvurira ino iyo farmasi rero naho tuyifise ntituragira igihe dukorana na mituweli kuko mituweli naho twandika ku mabonye ya mituweli irafise amafarmasi yayo ikoresha ngaha i Bujumbura ni naho twandika kuri iyo bonza mituweli birasaba yuko umunyagihugu afise iyo ordonance ayitwa farmasi ya mituweli ibyo nibyo ntiturabishika ko muga mu minsi iza turibaza yuko bizokunda yuko niyo farmasi yacu yogenda muri izo farmasi mituweli yemera kugira dushobore kubandanya dukorana ibyo nibyo novuga kuri icyo kibazo cy'uwo mushinga naho abajije
turi kumwe na Emile mwiriwe neza
Mwiriwe
neza muhega Emile
ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi
ni habo mukiza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nagomba mere mu gushimira abo banyakubahwa biyumviriye gusimiza ibitaro kuri n'ibitaro byaje mu Burundi abatari bake kumbure bari basanzwe bivuza indwara zimwe bikabasaba yuko bajya mu mahungu kwivuzayo bikabatwara n'uburyo bwinshi ariko nk'uko mwabivuze na numvirije amaserivisi basanzwe bafite nagira ndamwibarize ndumva ikijyanye n'ibintu ibintu bijyanye n'amagara yo mu mutwe bijya ni ukwita maladi siyatike sinzi yuko icyo gisata ari cyo bategekanije kubaho kuko ndumva ibyo n'ibitaro bifise igihagararo kidasanzwe mu bitaro byo babyirukirwa n'abantu batari bake mbega icyo gisata cyo kuvura izo ndwara zo mu mutwe cyoba baragitegekanijeho agomba kabatura kabiri nandura ndamwibarije bega baba niyo myaka 10 bihaye n'igihangiro bihaye ese baba bategekanya kugira bijya bintu no kwita decentralisation bakaduza nk'ingo cyabure mu kitega cyabure n'ahandi kugira yegereza abanyagihugu murakoze
ibibazo byiza reka Dr. Sahabu mudwe ku ijambo ibibazo bya Elila
ego murakoze cyane ari iki gitatu cya psychiatrie kiriho c'est ma maladie neuropsychiatrique, non seulement trafic et service en neurologie, même ni en neurochirurgie, mais il y a aussi un service en psychiatrie. Qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer éviter les maladies mentales. Il y a une psychopathie ou les psychoses. Il y a un service qui est là, il y a un service. Mais alors, il y a un service aussi, quoi, il y a un service qui est là, il y a un service qui tumaze kubona yuko hariho abakiri batusanga rimwe nimwe bagiye gufata bya bindi byaruru umutwe bita ama drogue les addictions comme drogue nawe ni twashoboye kongera ku indi service ifata abo adolescents baba bagiye bahushije inzira bagasanga bagiye gufata ama drogue menshi murumva rero ko iyo service iriho no humuriza uyo yabibajije ndibaza ko nishyuye ikibazo cyiwe
yego ikibazo gihambaye nacyo yabaje cyuko mu mfite imigambi yo kwagura mukaja mu ntara mu kugurura ibitaro mu ntara
yego justement alors déjà ho nyine déjà kuma service kuma clinique amwe ari ruguru turiko tuja gukorana nayo kugira ngo ari nk'ibabananiye cyangwa ari nk'indi shoko kwafashirizaho tutashaka kubitangura ku mwaka uza iyo projet turayifise turafise mbere na projet yuko dushobora kugera nko muri centre nko muri Gitega tukarondera yindikira ya ruguru kuko Gitega iri mu masanganzira y'inzira nyinshi haba muri nord muri west muri est etc kugira ngo naho nyine dushobore kwegereza abanyagihugu ama service iyo vision turayifise turaba yuko ku mwaka uza dushobora gutangura kuyinonosora tugatanga kwishyira mu ngiro
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Nikeza muri neza Nikeza matwumva ndumva telefone ya Nikeza itariko irakora reka duhe ijambo Jean Claude
mwatwumva
neza
ndabumva
muri hehe Igitega izina ry'ikirundi ninde
Manirambo
na murafite ikibazo mubaza Dr. Sahabu turi kumwe ngaha umuyobozi mukuru w'ibitarukira
yego
duga ku ijambo
ikintu cya mbere nagomba mbatse yari karisira neza ikibazo kijyanye no kwagura amafaranga akagira bagashyira ibisata mu gihugu hagati hanyuma ajye nagomba mbatse urase kesi abarundi usanga badashobora gushyikira ibitaro byigenga kubera kumbura uburyo bukoreshwa buba ari burebure cyane gato kandi mu Burundi birase bavuga yuko hafi bice 90% ngenga ari cyabari na kirambate nuko bavuga ko bariko baragerageza kwagura kugira ngo bashyikire abanyagihugu na kirambate barabona neza ko abanyagihugu batoshobora kubandanya bakorera kuri icyo gitigiri kesi usanga kiri hejuru mafera yigenga cyangwa ibitaro byigenga
murakoze Manirambo na Jean Claude Dr. Sahabu duga ku ijambo
yego nibyo ibyo mushinga naba bije nibyo birumvikana y'ibitaro byigenga abantu baragira ubwoba bati mbona bizoshoboka ko dushobora kuronka ayo masomo y'ibyo bitaro mugabo icyo tugerageza natwe nuko twobandanya ayo maservisi abo banyagihugu batatu bashobora kuyashikira turavye nuko mu bihugu turaje consultation mu kubona umuganga w'umu specialiste ngaha muri kira turavye nka ikivala ni nka karorero twege turihisha ibihumbi 11 y'amarundi muga tora munda mu maheranja bukamaze tugasanga ni nka 4 euro ama euro ane murumva yuko ivyo bishira ari bito cyane iyo se nubwira ngo naho twigenga tubandanye tugerageza yuko mina gihugu mutoya ashikira ivyo bitaro bitamuvunye ku mufuko
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya komereza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na demokrate muri Veneza
Niyoneza
muri he demokrate
mu Burundi mu ntara
y'Uburundi muri izina cy'ikirundi ninde
demokrate wa mahoro
murafite ikibazo murafite cyumviro
nagomba kandi ntangure ntere intege wayinze arashimye bitaro byigenga
ego
ashika nagomba se n'umutumbire z'akabaza none ko tumenye bitaro byabigenga uhura mugwa agiye kwagwaza bamucamahera menshi ibyo bitaro none bizaba bikingu nererano nayo agomba n'ubatera intege ku bikorwa byiza ariko barakora kuri ayo maserivisi ariko barakora abanyagihugu b'i Burundi nongera ndabasaba yuko bogerageza bakabiziza mu Burundi bwose abanyagihugu bagashikirwa n'ibyo bitaro
murakoze demokrate wa mahoro
alo
murakoze reka dumwe jambo docteur agize cyo yishuye kuvyo mushikirije
ego si numvise ikibazo cy'ambere ciwe mushoboye kunsaba umuhamukoze
ikibazo cy'ambere gisa n'ikibazo cabajijwe n'abandi baravuga ko mu bisanzwe amavuriro yigenga ashobora kuba azinze akabaza yuko niba ibitaro byanyu bifite ibiciro biri hasi ni nk'ikibazo mwamaze kwishyura gatoyi ikindi kibazo cy'umviro atereye yashimye utwigoro muri kumakora ariko akavuga kandi ko n'ibyo bitaro bikwiye gukwiragira mu gihugu cyose
ego nukuri nanishuye tuguma tugerageza naho kuko gize umugambi nk'uyo ntushaka kugira guruzi b'abanyagihugu nubwira abanyagihugu benshi bashobora gushikira ibyo bitaro bitabazimvye nivyo navuze yuko ibiciro vya leta n'ibitaro vya leta n'ibiciro vy'ibitaro vy'abigenga sico kimwe mugabo tubandanya twegereza kugira ngo tuzimbuke gusumba uko bishoboka kose hanyuma kuri kukiri cyumvira cyo tukurondera ko twoshikira abanyagihugu ibyo twaravyemeranije no kuri tuzogerageza tiko turaraba igisagara cyo bakiri mu masanganzira menshi tubona mengo ni gitega kugira ngo mu meza ari imbere dutangure ubundi mugambi wegereye abanyagihugu gusumba Bujumbura ako bibujumbura ho nyene ngiye no kwishura
Dr. Sahabo mwavuze ko hariho kubera ibyo bitaro mwatanguje ka ubuhinga bifise ari ubuhinga bwa none kandi tukaba tuzi ko hariho abaganga benshi cyane bose bahinga banonosoye ka ubuhinga buhambaye bashobora kuba bakorera mu bindi bihugu hari murasigitigiri cyabo bamaze gutahuka kubera ibitaro byanyu mwatanguje
nari zo nyine ndiko ndabavugisha no banasa n'ubutahutse kubera umugambi nk'uyu kuko je nari mu Suisse i Geneve nanonosoye iby'amaso mugabo munyuma nibaza naho ndiko naho nobashobore gukorera ino nkagumino ntireka ndabika iwacu umuntu atugira akantu ko gutaha iwabo mugabo umuntu agerageje kungura ikintu hariho n'abandi rero benshi twagiye turavugana bagiye baraza uko umugambi utera imbere rero ubu tugeze kuba specialiste 28 bavurira muri iryo vuriro murumva yuko atari bake
havuzwe n'ikindi kibazo gihamba cyane rwose ikibazo cy'ubu cy'imiti ishobora kuzimba mu kigihe cyane ibitaro byanyu bibigenza gute cyane mu byerekeye kuronka nk'amadevize y'amafaranga y'agaciro
deja kubereka amadevize leta yaragize priorite ku bintu abanyagihugu bakenera cyane haba ivyerekeye ivya petrole vya carburant haba n'ivyerekeye imiti kugira ngo ntitwigere tubura ivyo kuvura abanyagihugu iyo rero leta iragerageza naho amadevize atoba ari menshi yuko idushira imbere mu baronka aya madevize mugabo rero turavye hari igihe usanga ibiguzi biba binini gusumba mu meza heze cyangwa mu myaka iheze kubera n'agaciro k'amahera y'amarundi karagabanutse ibyo rero turabibona ko imiti igugwa mugabo gushikura imiti iraboneka
tuyutse nshuti mwese ko muri ko murabandanye kumviza radio ijwi rya America turi kumwe na Theodore. Theodore muri neza?
Muri we.
Muri he Theodore?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Izina ni Kirundi?
Ego na takanda nande inera yano.
Duga ku jambo?
Yes. Baterena na rese kare kubashimira kane kuko bagize kwizora gakomeye ko kugira abaje gutahiriza barundi mu biteme barimo. Ha manondira kisata baje gatonda mu bagati mbega abanyarutariyo bari ko barateganyiriza igiko ariyo n'abantu badashobora kwivuza kugira ngo isaha badashobora no kora uburyo bwo kwivuza kubera avuga ibyo n'ubukene.
Murakoze Theodore. Ikibazo cy'abanyabucari ni ikibazo nibaza ko yamaze kwishura cyane rwose, ariko nashaka ndamubaze Dr. nko mu gihe habaye isanganya, mu gihe habaye mu gihe bikenewe ko muja kwihutira gufasha nk'umuntu akiso n'amagara, murafise uburyo bukwiye mushaka gutuma muhanyarukira?
Ego turafise uburyo bukwiye, turafise amambulance akwiye, amambulance medicalize ariko nabyita mu Gifaransa, namusanga ari mu bikoresho byose, haba oxygene, haba bimwe bishobora gusubira kurabura umutima ari nk'umuntu yagize umutima uhagarara, tukamusanga iyo ari, tugatanga kumuvurira iyo ari, tukabana tumuvura turi mu nzira gushika dushikira ibitaro dushobora kumuvura gusumba. Ibyo rero turabifise kuri icyo kibazo nta ngorane dufise kuvyereka ibyo.
Mwihweje mugitangura ibitaro mu myaka ibiri heze, hari nk'intambamyi mumaze kubona mutari mwiteze mwotubwira?
Oya, nta ntambamyi twabonye, kuko ibintu by'ibitaro nk'ibyo iyo bishyize mu gihugu usanga ari ibitaro biba bikenewe. Nta ntambamyi ikomeye twahuye nazo.
Migambi mufise nko mu myaka cumi iri imbere ni hehe?
Imigambi dufise mu myaka cumi iri imbere, mbere no mu myaka itanu iri imbere, ni uko tuja mu gihugu tukegera abanyagihugu, ni uko natwebwe duforma abacu abaspecialiste bacu, kuko naho umuntu aba afise abaspecialiste nabo nyene barateba bakamera nk'abakura. Iyo turafise umugambi wo kugira 3MC twebwe nyene, turafise n'undi mugambi wo kuja mu bindi bihugu vya Afrika kugira ama antene. Twaratambwiye muri za Niger siko turaba muri Togo, kuko aho hose duhura n'abaganga basa n'abaheze i Buraya bavuga bati tworo nk'umugambi nkakira twashobora gutaha iwacu tugashobora kuvura abacu. Iyo niyo migambi rero noshobora kuvuga uyu munsi.
Muri kaminuza y'u Burundi hariho abaganga bafise ubuhinga bwinshi cyane rwose, bakoze mu bitaro bitandukanye babinonosoye, mbega ibitaro kira bikorana gute n'abo baganga nabo nyine?
Ibitaro kira turakorana, kuko niyo bagize ikibazo cy'abarwayi badashobora kuvurira muri ibyo bitaro byabo bakoreramo baraturungisha. Turagira n'amanama mbere iyo habaye nk'ikigwa gishasha cyangwa ibyuma bishasha, turagira amanama yo gukorana kugira ngo twumve bimwe. Donc tuguma dukorana, kuko dusangiye umugambi umwe. Hanyuma nibyo tugize hari byeke vya formation continue, kuko naho umuntu afise diplome yamarika riga agerageza kunonosora bishasha naho vyama biriho bishasha, turakorana nabo nyene. Donc twama turi kumwe.
Mwavuze ko mwize mu Swisse, mbega mu imfashanyo yo muyikura he kugira ngo ibitaro bigume bifite vya bikoresho bigezwe, ko hari amashyirahamwe, hari ibindi bitaro byo hanze muba mukorana?
Ego turakorana n'ibitaro vyo muri Swisse, hariho mbere n'abafise umutahe muniniya muri ibyo bitaro byigenga n'abaswisse, murumva barashoboye kurondera ibindi bitaro bidufasha iyo habaye nk'ikibazo gikomeye dushobora gukorana, cyangwa habaye nk'amaoperasiyo agoye ugasanga muriko muravugana n'uwo hanze ariko arabiraba ukuntu biriko biragenda. Hariho mbere aje tworganiza ni ya formation continue uwa baganga bacu bashobora kuja baragenda hanze mbere muri minsi kaba tugira turungike n'abagira ama stage ya urgence medicine des urgences kugira ngo tubandanye tuduze ubushobozi mu bitaro byacu.
Muri iki gihe mu Burundi hariho ibitaro bitandukanye byabikorera utwabo, haba nka Boomerang, haba nka Stella. Ivyo bitaro vyo vyo mukorana gute? Mwoba mukorana canke ni nk'abandi bashobora kuba mukorana mu rushanya kugira ngo mutwarane abakiriya?
Oya, ivyo ni bikuda bona umwese tutafise amadomaine dushoboye gusuma handi mbere byacu mbere byabaye hôpital de référence bituma rero abo bose musanga turiko turakorana haba mu guhanahana abagwayi haba mu guhanahana impanuro kuvyerekeye amakaramu y'abagwayi bigoye nukuri ntavyo surudando ego surudando iyo umuntu ariko aravura aba ariko avura kugira ngo umugwayi akire.
Icyo kibazo cy'uko cyerekeye ukuntu mutahe nawe nyine ubandanya gukora ibyo bitaro, kuko naho ibitaro kenshi na kenshi usanga bitanga ku kiguzi gitoya cyane rwose, nabyo nyine birakeneye kwama bikoragura ibikoresho bya ngombwa. Icyo kibazo turakigaruka ko ariko nashaka duhe ijambo muri banyu radio Ijwi rya Amerika. Claver mwiriwe neza? Claver matwumva? Claver turakugaruka ko mukanya, ndumva ko reka tuhe ijambo Valentin mwiriwe neza? Valentin mwiriwe neza? Mwitwa nde Valentin? Igikironde
mukabarabona
masabarabona murafite ikibazo murafite icyumviro?
Nagomba mbaze uwo muganga
yego
ihangiro bihaye mu myaka iri imbere turumva yuko bafasha cyane, na cyane cyane mu bihe bibi kuvuga Burundi bwaciyemwo tukabura abatuvura.
Yego tugakuye ijambo turakumva.
Icyo ni cyo kibazo cyanjye, nanimfise nagomba ndamubaze ihangiro bihaye mu myaka iri imbere, ndamubaze nko mu myaka itanu ikintu wifuza gushikako.
Icyo kibazo Valentin ni uko mushobora kuba muteko mwumviriza yamaze kutishura, yavuze ko ashaka ku bitaro reka bushobora kugurura nk'ibitaro mu zindi ntara z'u Burundi harimo na Gitega. Ni kibazo nibaza ko turinda kugaruka ariko reka namuha akanya Dr. mu
ego. Oui, ni kibazo yabaje kuvyerekeye imigambi dufise muri imyaka iza. Mu migambi twavuze nuko twohegera abanyagihugu gusumba, tukaba twariyumvire meme n'igihe tuzaba turatangura uwo mugambi yuko tworaba ukuntu twogira antene niko noyita muri au centre du pays, ni kuvuga hagati mu gihugu, tuba twiyumvire cyane cyane Gitega. Sinzi ko naba nishuye kuri icyo kibazo yabajije.
Yego twari ko turavuga mu kanya gatoyi Dr. naho ibiciro ari bigufi, naho ibitaro mu bisanzwe bifite umugambi kubanza kugarukira abanyagihugu, hariho nk'uko byama bigenda kuri entreprise iyo yose ibitaro kira bironka umutahe kugura imiti ibyuma bishasha, uwo mutahe uraboneka muri iki gihe canke mukoreye ku ruhombo?
Ubane dukora ku ruhombo na buhoro buhoro. Nibyo harabaye intango kenshi umuntu atanguye ishyirahamwe, haraba umwanya wo kumenyereza iryo shyirahamwe, mugabo ubunye ni ubumbe dusana bunguka ubu.
Ikintu musaba cyukorohereza ibitaro byigenga ni nk'ikihe? Mwavuze ko hashobora kuba hariho gukorana neza. Ikintu mwusaba nk'abategetsi b'u Burundi kugira ngo ibyo bitaro bifise umugambi eka ushimishije nk'uko turiko turabyumva, ikintu nka leta yofasha n'iki muri iki gihe?
Ego umugambi nk'uyu mbabarire, umugambi nk'uyu onye ntushobora kuba leta itawushigikiye, kuko hariho nk'ibyo bita exoneration, hari nk'ibyo bita kukoroheza mu mwanya wa mbere kugira ngo umuntu abaramenyereze iryo shyirahamwe ryiwe. murabizi yuko umuntu agize investissement imeze nk'iyo yuko hariho byategekanije na leta kugira ngo ibohereze uwo bazanye umutahe munini mu gihugu ibyo rero twarashoboye kuronka iyo avantage muri leta nuko novuga kugira ngo ni nyishu notanga kuri ibyo yarabajije
mwavuze ku byerekeye kubandanya muha nyigisho abaganga cyane cyane hariho n'uruhara ruhambaye cyane rwose rw'abaforoma mbega abaforoma bo barafite akaryo murabaha akaryo kugira ngo nabo nyine bagumye bakarisha ubwenge
ego hariho formation umuntu atanga mu bitaro hariho n'izindi umuntu yankuraza zo hanze turi kumwe n'abandi baforomasa nk'abaganga bari mu bindi bitaro hariho n'abashyitsi turonka bakadufasha nabo nyine kugira ngo dushobore kuduza ubwo bumenyi haba mu baganga haba mu baforoma ibyo ni nk'ibibera nk'ino hariho n'ibindi rero by'igishata byerekeye byo kuja hanze kuja kurahura ubwo bwenge ibyo byose rero tubishyira muri formation
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio hejwe rya Amerika risamiranire i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turi kumwe na Claver muri neza nibaza ko telefone ya Claver isa n'ifise ikibazo muri iki gihe ariko nagomba tugaruke kwa Dr. Sahabu ikintu mwovuga ko gushika ubu mu migambi yanyu kitageze neza n'iki
byinshi bisa n'ibyagenze neza ni ukuri atari uko ibyo twari gutangurira byose icyarimwe twaciye tubigira buke buke kugira ngo dushobore ku novita mu gifaransa kwiadapta kuri environnement mugabo imigambi twari twagerageje gutangura ubu turiko twayishikira buke buke uko iminsi igenda ari ayo maserivisi menshi twugurura ari abandi baspecialisti biyongera ibyo byose twarashoboye icyo tutashoboye gushikira nuko tutabigize icyarimwe nubwo twashaka kubikora mu ntango mugabo muri imyaka ibiri turamaze gushikira 80% 90% mbere
mwatubwiye ko incabwenge nyinshi z'abaganga b'abarundi bavura mu bitaro byo hanze bamaze gutahuka ariko amatwi adusomera hariho abagikorera hanze akamumotera abaganga ntabo naka
wi nkuko nabivuga abaganga bagenzi bacu bagumye hanze ni benshi cyane gusuma mbere n'abaspecialiste dufite mu gihugu no muri icyo gihugu cy'Ubufaransa n'Ububirigi cyangwa no mu Swisse turashobora guharura abaspecialiste barenga ijana ni kuvuga abaspecialiste bari hanze b'Abarundi basumba igitigiri abari mu gihugu akamuntu batera ni uko bo kwiyumvira igihugu cyabo naho twokwita yuko hanze muri ibyo bihugu bagumyemo bafite agasaha bagasoma ko ngaha mugabo bakibuka ko nabo nyine bafite igihugu cyabo bagashobora kuza kudufasha guteza imbere ubuvuzi muri iki gihugu cyacu
turetse amavuriro n'ibitaro byo mu bihugu by'i Buraya nk'uko mwavuze muri Swisse ibitaro kira byo bafite umugambi w'ukwagura amashyirahamwe n'ibitaro bikorana kugira ngo bashikire no mu bindi bihugu reka na Leta Zunze Amerika ziriho aho tuzi ko hariho ibitaro bikomeye cyane rwose ikabyama byafashije hanze cyane rwose aho twavuga nka kaminuza Johns Hopkins University hariho utwigoro twakwagura kugira ngo bukorane n'ibindi bitaro byo hanze
ego iyo mbere no twakorana n'ibitaro byo hanze kuko nta utarahura ubumenyi rero ku nk'ibyo byo kugeza za 3e cycle turiko turaprograma ku baganga ba generaliste bacu nk'ayo ma formation continue nk'aho turi tuzakubwira ama stage imirimo twumvise ko hari ubumenyi ubundi bushasha bwaje tubikorera muri ibyo bindi bitaro bihanitse haba ibyo mu by'i Buraya haba ibyo muri Amerika ibyo nibyo nicyo nakwishyura kuri ibyo mumbajije ibyo gufasha naho ibindi bitaro nk'ahandi muri izi ntara zacu za Afurika nko muri ku mwaka wese twaragiye nko kuvurira i Congo hari ibitaro by'i Buvira twagiye kuvuriramo turabaganga bo muri Kira turafasha gose cyo giye twigira kujamo mu minsi tatugiye no kuza turaduga mbere ruguru mu bitaro by'igihugu kugira dushobore gufata mu mugongo bene bacu bavurira ruguru mu bitaro bidahanishe gusumba ni ndibaza sinzi ko nabanishije kuri icyo kibazo mwari mwambajije
ego me cyane cyane kubyerekera uhara gukorana n'ama ikarima vuyo cyane ibindi bitaro bikomakomeye nk'ivyo muri leta z'umwe za Amerika
ego abo afite how you were sanga muri leta za Amerika sanga n'ahandi bafise ubumenyi bwinshi tubaje kubura uburyo buri aho buri hose tubaje kukura haba mu Swiss dusanzwe dukorana mbere turagenda tukarahura hama tukazana mu gihugu cyacu ubumenyi
tugarutse kubyerekeye cyane cyane ibikorwa maze kurangura mu myaka ibiri irangiye indwara mubona ko zikomeye cyane rwose eka zikwiye kwitabwaho cyane kurusha eka n'ubutegetsi bugafasha mu runini n'izihe turazi ko malariya ishobora kuba irimo
ego hari indwara nyine za zo muri kano karere twita les maladies tropicales a commencé dutanguye kuri malaria kuri paludisme izo iyo mbere hariho mbere na organisme département yayo muri ministère de la santé yo ngaha hariho zimwe za tuberculose harimo na zimwe zo kudafungura bita malnutrition ije ni indwara dukunda kubona muri kano karere kacu harimo n'izindi yose zifata abantu bakuze zo bita les maladies chroniques non infectieuses harimo za hypertension artérielle harimo za diabète nazo zatangiye kuba nyinshi cyane muri ibintu bishagara byacu byo muri Afurika hariho aussi n'izindi za cancer notamment le cancer du sein mu bakenyezi nyinshi cyane le cancer du col de l'utérus nayo ni nyinshi aussi aho ndabahaye inyishu kubyo kumadone fise mu mutwe nabiharuro none wabwira ubunyene
yego me
mugabizi izo bizo ngwara ntizo ntizitworoheye na buhoro buhoro
igihe haba inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu kwezi kw'icyenda ha i New York hatangajwe amakuru ashobora kweza agatima cyane rwose eka abagwaye indwara ya sida aho bavuga ko hari urupimo rushasha rurikorora ruragiragizwa kandi rushobora kuba rukorora atera imbere mega iyo habaye ibintu bitowe cyane cyane bivura indwara zikomakomeye mwebwe mu bishikira haheze igihe kingana iki abagwayi barashobora kwizera ko nk'ubwo rucandago canke ubwo iyo miti ishobora kubashikira vuba kutubazi ko ikibazo ca sida ari ikibazo gikomeye cyane rwose nko mu ntara ya Afurika nka yose
ego iyo hagize mbere murazi yuko muri mushamwe mpuzamakungu hariho igihata cyitwa OMS Organisation Mondiale de la Santé iyo habaye découverte niniya notamment kuvyerekeye imiti cyangwa kuvyerekeye ukuntu bavura indwara gushasha gusumba biranyaruka biradushikira n'ingoga haba imiti haba ubwo buryo bushasha biradushikira n'ingoga biciye muri ayo mashyirahamwe
ubu iyo ngwara ifashe gute murafise imiti gupfufaza iyo nk'umurwayi abashikiriye murashobora kubaha imiti ishobora kubafasha
yego nk'iyo ngwara ya sida yego hariho programme ziriho harimo protocole de traitement ariho n'imiti mbere iraboneka
ku kibazo cy'abaganga ni kibazo naho hariho abaganga bahinga 78 bakora mu bitaro byanyu abo baganga n'ahari benshi bumva itira ari kinini ku muntu aravye ukuntu abagwayi bangana n'igiti kiri gito cyane rwose mbega murakora na kaminuza y'Uburundi kugira ngo hame nk'abanyeshuri bimenyereza nabo nyine bamaze gushika mu mashuri kure bashobore kuza baragira nk'amastaje wanyu kugira ngo nabo nyine bafashe abakozi bimwe muri kumwe
rero cyane mbere benshi muri twe tuvure mu byo bitaro turafise akarenga muri kaminuza ko turigisha turatanga ubumenyi mu banyeshuri bashaka kuba abaganga haba mu kubigisha ama ivyigwa haba busi n'ibyo kugira amarecherche notamment kugira amateze yabo kugira baronke iyo urupapuro rw'umutsindo rwa medicine tuanatanga busi n'amastage kugira tubamenyereze busi kugira ngo bashobore kuba kwa baganga beza mu minsi igiye kuza iyo turabikora n'ukuri
akamumotera cyane cyane abanyagihugu nkuko twavyumvise muri kiganiro benshi ntibanzi aho bitaro kirabihereye benshi boba banatinya kujayo ko bibaza ko ari bitaro by'abigenga bishobora kuba bizinzi akamumotera abagwayi cyane cyane mu ntara zose z'Uburundi n'izi hari habashobora kuba basinzikajwe n'indwara nkuko twavyumvise mu bise ubuhinga bwinshi mu bushobora kuvura akamumotera n'akane
akama tuwatera nuko kila ushiki Bujumbura ni hagwa igushika hari nivure riko ibarabara gitwa Ryarumonge niko no gita niko bari niko bari byose muga nti kuri iyo barabara tumanuka gatoya imetero ijana ukagurishikiriye na hantu haboneka hatari kure ya centre ville ico novuga nuko harabari tinyangoriza zinje n'ukuri ibisi ibiciro bibayabaye bidasumbije ahandi byahandi n'ibitaro byigenga ayo niyo nuko novuga maja matagaguye
hanyuma twavuze kandi ko mu myaka ibiri iheze hari ibitaro byigenga bitari bike ariko kuba ibitaro byanyu bitanguye n'ibitaro nk'uko umuntu naho araba ku masalamu abona ko ari bitaro bitaye imbere cyane rwose ikintu mwibaza ku kintu nk'akarusho ibyo bitaro byazanye kakunganira nk'ibindi bitaro byabisanzwe biri mu Burundi zaba za leta cyangwa byaba ibyo bikore twabona nk'aka
oui ego akarusho ka mbere ni umugambi wonyene uhuza abaganga batari bake ni umugambi wigenga numugambi urimo waganga batari bake amasosiyete atari make turavye nk'ibyo tumaze gukora bisa nakarusho kuyo twasanze kuvyari ngahe imbere kuri leta byugurura hari byo byerekeye nk'ibya chirurgi y'umutima chirurgi y'ubwonko chirurgi y'igiti cy'umugongo ivyonye turabikora atakibazo hariho n'indi departement yitwa soins intensifs yabajya bagwaye cyane washaka yifise turafise serivisi yaho twokwita yuko twaba turi twenyine twaba dufise serivisi ifise ayo manorme yo hanze ayo mastandard yo hanze ibyo byose birerekana akarusho twazanye ino
hari ibintu byigeze gushika kenshi na kenshi ugasanga nk'abanyagihugu bagiye mu bitaro ariko baheje kuvuga ugasanga nta mafaranga bafise yo kwishyura ibitaro cyane cyane ba ntaho nikora igihe ibyo bintu bishitse mwebwe mu bitaro kira mu bigenza gute
bo iyo bishitse nta kundi bo twatwagize tuba twashoboye kuvura umuntu agakira iyo rero atubwiye ati ahongeza nta handi uragerageza ukabyumva ni nk'ejo bundi harabaye umwana yigeze guturirwa cyane nta serivisi yaturiye umuntu brûlure du troisième degré ni ukuvuga yari yahiye umubiri wose ibintu bihanitse turamuvura hanyuma umwana tuze mujyango baratubwira uti twege ntabwo dushobora kiba yarashoboye guterera amahera ashika 15 million turayaheba turavuga tuti iyo ni intererano tugize ibyo rero urumva muri bihugu byacu wihutira kuva ntibihutira kurihisha ubanza mbere kuvura hanyuma ukarihisha mu nyuma ari ibyo ashoboye akabiri agashobora kuvyishura
mwatubwiye ko ibitaro nk'ivyo bidashobora gutera imbere bidafise bidashigikiwe n'ubutegetsi mwavuze ibintu vya exoneration ibintu muguriye hanze kandi kamwe motera tumva ko ibibazo bitari bike kandi kamwe mwibaza cane cane nk'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ikintu bwofasha ibitaro kira ni nkibe
bibaza kubitekanijwe umuntu nk'umugambi nk'uyo usanga ushigikiwe kuko hariho nk'ibyo by'amadovize badushyira ku murongo wa mbere noza ko ari priorite kubera ntitubure haba ari nk'icuma cya fuyu rampa sa fiyeri cyangwa haba ari nk'umuti ibyo barabidufasha mu n'ukuri haba nuko nababwiye bya izoneration ari nk'umugambi nk'uyo baravuga bati mwebwe turabahaye igisata mutazore ikori imyaka nk'iyi kugira ngo namwe mwe mushobore kugira no kuri akamuntu haminisante nuko bandanya uko nuko bandanya afata umugongo abazana imigambi yiyo
Dr. Christophe Sahabo ndabashimiye cyane gose kuba mwatubwiye amakuru akomeye cyane gose yerekeye ibyangurwa n'ibitaro umurongoye kira turashimiye abanyamanyu radio ijwi ya Amerika bose baduteye akamu turashimiye Fatou Karara eka na engineer badufashe muri iyi muri kiganiro turabifuje rero mwese umugoroba mwiza n'amahoro.